Ahejeje kwemezwa n'imigambwe kanake Pajudi na Fedese Kizuna n'iki ra Burundi Domitien Ndayizeye yavugiye ku mugwa mukuru butunzi Bujumbura mu kiganiro yamenyesha makuru ko ibanga riheberwa n'ahandi yatari kwemera rino banga rikomeye yatabaraje ushinga n'ineza y'Abarundi kubwiwe bagezaho umwanzi ashaka mu bisata by'ubuzima bwose. Niko kuvuga muri make ndunduro yuko abona igihugu yizeye kuramutswa cokogorora
nuko dukeneye ko ngaha mu gihugu haba umuka mwiza hagati y'Abarundi hagati y'abanyepolitike utuma buri murundi yumva yuko ari mu gihugu ciwe yuko atazozira icavuze yuko atazozira icyumviro ciwe yuko atagenda arangaguzwa ngo nuko atari muri umuri ya mugambwe yuko hazogera igihe buri murundi agenda ashira mu ngiro icyo yumva ashoboye uze kwiruka yiruke agende muri competition international mu engineer atenga haduhingura utuntu nyatwa mwebwe abanyamakuru muduha makuru aswasuye ntibabagire nka kujya bahaguruka bakagenda bariko baratara makuru naho yo bare intambara bakabagira ngo mwariko murako abana bagacha baterera mu mbingo buri muntu akubahirizwa mu gikogwa ciwe.
Uwo mugabo wakunda gutwenza n'igihe yatwara Burundi yavuga ko atacyo bimutwaye niyava ku butegetsi azosubira gufata tubone visa akaja kwikorera utwiwe ubona ko asanzwe ari n'umudandaza akanaturuka mu ntara ya Kayanza benshi bakunze kuvuga ko abahobo mu rucuruzwa mu maberebere amaze kubaka igorofa y'umuzambere nini Bujumbura n'akayita kakiyoske n'ataratangura kwiyamamaza yagarutse ku byo yageze ko ku ntwaro mfata kibanza na President Pierre Buyoya yibaza ko n'ubu bigikenewe kurusha mu gihugu.
Mukiringo cy'imfata kibanza muraza abarundi ukuntu bari bamerana abahutu abatutsi abatwa n'ambargo ariko ukuntu twakoranye na Giti Mpoze twarakoze ku buryo imigambwe 17 bitwari kumwe turafata umwanya wo kuganira na buri mushikiranganje yari yarungitswe n'umugambwe wiwe mu mitwe yabo bafise ibindi byumviro bihuje n'umugambwe wabo twarafashe umwanya wo kubasigurira kugeza igihe bose duhurira ku kintu kimwe gukorera igihugu ivyo bintu bara bwa kabiri murazi tugitangura kiringo cy'imfata kibanza imitima y'abarundi ukuntu yari imeze kwiyumva yuko uri umunyaburu uri munyamurambya kwiyumva yuko uri umuhutu umututsi umutwa ufate umwaka w'2021 tugitangura icyo kiringo cy'imfata kibanza nta karusho kari gahari kanyaye ku buryo ngira ngo n'ibisigarira byako nibyo tugendera kuno munsi.
Domitien Ndayizeye yavukiye mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi mu mwaka w'1951 yarongoye Burundi hagati y'ukwezi kwa gatanu 2003 n'uk'umunani 2005 inyuma y'amezi 18 yari amaze ari cegera cya Perezida Buyoya ku ntwaro yiwe igeragezo kiruta ibindi cyabaye ubwicanyi bwahitanye abanyamurenge bari bahungiye ku butaka bw'igihugu yaramutswa mu gatumba hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho mu ijoro ryo kuwa 13 ukwezi k'umunani 2004 abarenga 160 bagandaguwe bunyamaswa bamwe baturiwe canke batemwe. Amasanamu yiwe yifashe ku matama moso zagenderanira mu maso imbere y'ibiziga ya ku isi yose mbere hari n'abayakoresheje mu ndirimbo nyinshi z'ubucuri n'imba bibuka abanyamurenge. Inyuma y'umwaka uri iminsi 5 gusa bisikanije na Pierre Nkurunziza Bwana Ndayizeye yatawe muri yomi akurikiranwa ko icaha c'ugushaka guhirika ubutegetsi. Yafatanywe na Alphonse Marie Kadege yigeze kumubera icegera baja kwezwa mu kwezi kwa mbere 2007 itariki yako ya 15. Mu mwaka w'2010 Ndayizeye yari yaserukiye umugambwe Sahwanya Frodebu mu matora y'umukuru w'igihugu imbere yo kuyisokoramo n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bagize umugambwe CNDD-FDD kuba amaze kuyiba bayivuze bafatiye ku byo bari babonye mu matora y'ibanze. Ku ntwaro yiwe wa mugabo wazuzuza imyaka 69 ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu kuza yagerageje kunga abahutu n'abatutsi yabifashijwemo n'abakuru b'ibihugu by'akarere nka Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda hamwe na William Benjamin Mkapa wa Tanzania. Ubwo bwoko bubiri bufite ibitekerezo byinshi mu Burundi bwari bwasubiye gucanamwo mu 1993 hishwe umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye mu nyuma hanavuka imihari yagwanya ubutegetsi bwari buhari bwafatwa nk'ubw'abatutsi. Domitien Ndayizeye anibukirwa kandi ku ngaruhasha z'ubutuzi ubusuma bufatanye n'ubwicanyi bwari bwiraye ku mugwa mukuru Bujumbura.
Roger Urikaneza, Juju ya Amerika.